Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, muduteze amatwi muri studio Inzwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga ku munsi wa gatanu, tuganira ku bibazo by'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Mbega umufasoni yakwiye kwifata gute inyuma yo gushinga urugo ngo ashobore kurufasha gukomera? Yokora iki inyuma y'uruvyaro, akazi kenshi ka misi yose asanzwe akora, n'ibindi bikogwa canke ibibazo by'ubuzima ahura navyo ngo ntibimutume ava muri wa mwanya w'intore watumye umugabo wiwe amushima mu bandi akamusaba kubaka? Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Eje ni Mukankusi yaducire ku mayanga uko byifashe mu gihugu cya Zimbabwe.
Urakoze Oriane. Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yagiye habona bwa mbere uyu munsi kwa gatanu kuva igisirikare kimucungiye iwe mu rugo mu ntangiriro z'iki cyumweru. Uyu munsi rero Mugabe yari mu muhango wo gutanga impamyabumenyi diplome kuri kaminuza Zimbabwe Open University izwi nka ZU mu magambo ahinnye y'icyongereza. Iyo kaminuza iherereye i Harare mu murwa mukuru wa Zimbabwe. Hari imvaga y'abantu yarimo kumuha amashyi. Abanyazimbabwe bafite icyizere cy'uko ibintu bizasubira kuba nka mbere mu buryo bwihuse kandi buboneye, akaba ari nyuma y'uko igihugu gihuye n'ibibazo bitunguranye bya politiki. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango ishingiye ku madini basabye Mugabe kwihutira gutanga ubutegetsi abasirikare bamaze gufata igihugu. Cyakora ejo byavugwaga ko Mugabe yanangiye, kandi ko perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yaciye intege abari bafite icyizere ubwo yabwiraga inteko y'ishinga amategeko ati biracyari kare cyane kugira ngo hagire icyemezo kidakuka gifatwe ubu. Twababwira kandi ko amashusho yari yashyizwe ahagaragara n'ibitangazamakuru bya leta ya Zimbabwe ejo kwa kane yagaragaje perezida Robert Mugabe ahagaze iruhande rw'umusirikare mukuru Constantino Chiwenga. Nuko rero ibyo bya Zimbabwe Oriane turaza gukomeza tubikurikire hafi, turabibagezaho mu kanya kaza kuza.
Urakoze cyane rwose. Radio Ijwi rya Amerika itangiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongeye kubaramutsa kuri uno munsi wa gatanu muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka ku munsi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi. Mbega umufasoni yakwiye kwifata gute inyuma yo gushinga urugo ngo ashobore kurufasha gukomera? Yokora iki inyuma y'uruvyaro, akazi kenshi ka misi yose asanzwe akora, n'ibindi bikogwa canke ibibazo by'ubuzima ahura navyo ngo ntibimukure muri wa mwanya w'intore watumye umugabo wiwe amushima mu bandi akamusaba ko bokubakana? Kuri uwo munsi wa gatanu rero tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme nk'uko twabivuze, twituye Madame Glorieuse Kagayo, umwigisha n'umuhanuzi mu bijyanye n'ingo n'imiryango. Mugume mwese ku maradiyo yanyu muze gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kazi rero mwese uno munsi muri aka kanya ni ishaka kiganiro muri sanga nkuko muvyumvise muri kumwe na Oriane itanga ishaka muri studio Indwi Washington DC kuri uno munsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi nabigeme twituye Madame Glorieuse Kagayo mwigisha akaba n'umuhanuzi mu bijanye n'ingo n'imiryango ahaba muri Canada. Madame Glorieuse Kagayo yahoze kandi akora ku radio y'igihugu cy'u Burundi RTNB ikiringo cy'imyaka 13 aho yateramisha ikiganiro cyafasha ingo n'imiryango. Tumutega amatwi mu majambo make aho yivuga amazina akatubwira uwari we n'igikorwa arimo muri misi.
Inshuti zanje aho muherereye hose mu mpande zine z'isi ndabaramukije. Akazina kanje ni Glorieuse Kagayo. Ndi umukenyezi nagira ubuntu n'Imana. Ndubatse. Ndafise abana n'abuzukuru bariko baraza. Nagira ubuntu kandi maze imyaka ishika 33 nubakanye n'uwo twasezeranye tutahukanye atari uko atangorane zaje kwitambika hagati yacu ariko Imana yaramfashije iradufasha kugwana urwo rugamba turi hamwe. Ndakijijwe haraciye imyaka 26 muri ako gakiza nahakuyemwo byinshi. Imana yarampinduye irahindura umugore yaramanyama, umugore atarazi guca bugufi, umugore atari bwatahuye kubaka urugo rw'ibicarico, maze irampindura kuko yari ifise ishure igomba kunyigisha. Impa guhinduka rero iranyigisha kuba mu mwanya wanje, mu mwanya w'umukenyezi mu rugo, mu mwanya w'umugore w'umugabo, mu mwanya w'umubyeyi mu bana. Ibyo rero ni ishuri Imana yanshishijemo kandi sinovuga ngo ndariheza kuko uryo umuntu aheza ishure ubuzima bwiwe buhagaze, ariko ndavuga ngo muri iyo myaka hari ivyo Imana yampaye mbona ko ishaka ko tubisangira n'iyindi miryango. Icyo gihe rero maze guhagarara mu kibanza cyanje cy'umukenyezi cya nyina w'abana cy'umugore w'umukristo, urugo rwanje rwarahindutse, amahoro atarari araboneka. Kwa kutamenya kumviriza uwo mubana birazimangana, niga ingene bumviriza umuntu babana. Izo rero nasanze ari ibintu byofasha mwebwe nifuza ko tuzoganira.
Uyu rero nkuko mumwumvise ni Madame Glorieuse Kagayo, tumwakire niwe mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi aho agiye gutufasha akaduha n'impanuro ku bijyanye n'ingo n'imiryango n'ukuntu umwigeme umufasoni umukenyezi yo kwifata nyuma yaho agiye mu rugo rwiwe. Madame Glorieuse ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije Madame Oriane, murakoze cyane kuntumira.
Yego. Kari karyoshe kukumva wivuga amazina wawe uvuga n'ingene watanguye iki gikorwa. Ni nayo audio mukoresha iyo muriko muratanga impanuro n'inyigisho zanyu mu ma audio. Tumva ko mufise ministere canke igikorwa mukora cya misi yose cyo gutanga impanuro. Wobanza ukatubwira muri make iyo ministere ico gikorwa ingene cyifashe.
Urakoze cyane Oriane. Nkuko nabivuze nagize umutwara Imana yashyize umutima wanje, mbere novuga ngo nabihereye kuva nkiri umwana. Narihweza mama wanje ingene yubatse mu papa, ndamwigira ko ingeso nyinshi nziza, nkamubona mu kwihangana, nkagenda mbona iruhande mu kibano ibintu uko bimeze mu miryango, nkama nifuza nti icyompa abantu bakamera nka mama. Mama yari umumama yihangana, umama avuga make, umama yubashe papa. Ndamufata mbere ngo Imana niyamfasha nshaka kuzomera nka mama. hanyuma uko nagenda kura rero birashika nanje Imana irampa umugabo ndatangura urugo rwanje ariko usanga mu myaka ya mbere naribagiye ko mama navuze ngo tuzosa myaka ya mbere ndizanyoroheye nari nkiri muto ibije kugwanya urugo tazi ngene uzyifatamwo ariko byagiye guhinduka yaruko menye imana imana iranyibutse uwo ndiwe n'inkomezi yashize muri Jesu ishobora guhindura ibintu nuko rero mu Burundi igikorwa nagitanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuri radio kandi wihenze kuri radio televiziyo nahakoze imyaka 26 hafi 27 13 niyo kuri radio gusa hanyuma rero mu Burundi hari ibibazo urazi ibibazo biri mu miryango urazi intambara ije yazanye ku miryango yatandukanye ugasanga hamwe abagabo birirana abana handi abagore birirana abana ukabona ko ibintu byononekaye ariko ngeze nungaha muri Canada nsanga systeme yo ngaha ku bw'abanyafrika baje nsanga yaratumye haba ibintu byinshi byononekara na bya bindi byiza twari dufise iwacu ka kantu ababyeyi bavuga ngo niko zubakwa kajya gafise aspect positive na negative positive rero nagira ngo abantu bogakorera ko kajya gatuma umuntu yihangana gatuma umuntu adasaragurika gatuma umuntu adafata ama decision active ingingo zinyaruka nshasanga rero nongaha nibaza n'umwisi hose nsanga cya gikorwa Imana yampaye nicyo gukora nca numba mu mutima rero nkwiye kubikora ni igikorwa nkora ku bw'ubuntu bw'Imana nagiriwe si igikorwa ndiko ndacisha amafaranga ariko jewe umuryango uhagarara neza cyavuga nti Imana urakoze naho rero byatanguriye niyo passion yanjye mfise mu mutima ko imiryango umugabo umugore umwe wese yotahura wa munsi yavuga ngo ego ndemeye kubana nawe akamenya icyo yemeye icyo aricyo
ingo n'imiryango ni ikintu gikomeye cyane birazwi ni ikintu gikomeye kugira ngo imiryango igihugu gikomere kigire umugisha no munsi rero turiko turagerageza kwihweza bimwe mu bituma bitagenda neza mu ngo tukaba twifuza kwihweza cyane cyane ku ruhara rw'abakenyezi iyo yubatse urugo ugasanga ari yibagiye ntiyifashe neza kugira ngo ugo rugo rwiyo rukomere umugabo we abandanya mushima abandanye amubonamwo nkuko twabivuze ya ntore yabonye akimuresha rero tukifuza yuko dufasha kwihweza ingene biba byagenze nico uyo mukenyezi yokora kugira ngo ashobore guhinduka ashobore kugira ingendo nziza hari aka audio kamaze iminsi gahita kuri iki nyine turiko turavuga kerekeye ukuntu umukenyezi yibagira iyo amaze kuba kugurugo kagizwe no mu comedian Kigingi baraga kwiragiza hose muri iminsi ya Herare katwanda tukumvirize ku kuntu rimwe na rimwe umukenyezi yibagira iyo amaze gushika mu rugo tumutega amatwi Kigingi
ibintu byose byashobora gukorera bigaca birangira urinze rero simbuze rero olala hari ibintu mwe mutazi rero simbuze rero urudogo rwa mbere rwitayemo urudogo wa kabiri ngubwo rurahonyoretse wa muntu waheruka asamubwira Maria Jaberewe muri akanzu yera ntinge aza niyo foroma uru rugo rutarukorokera hariya ibibere bisikane ku mapi rero ababivemo ashyiremo ordinaire aho ragira produit rero abavyose abivemo hari n'abaca bahinduka bakatsangura gusenga amasengero ndumbaze agatangura kuzariheba utuvuta nasubire guhonyoza ko ngubwo urugo turi yataye ko uru rato rutagira mana yake akaruja revra rahevye ngorega ngo ninzaro sango ka karirimbo ka Christophe Matata ngo nitwaye ngo nitugisa umwanya ngo agasokozo n'ikirore urakawigo kwicamaga atanguye jambo ni mukiyaga nabiri ni mijinya wagena umwanya wose ugasanga ari karafoka winjira mu nzu ugasanga iyo nzu yamiri mu kwama kwaserera nguyo na estetika agira ati basi umugore apfa asanga ameze neza apfa asanga ibintu bipanze usanga umwanya wose ari ibintu biboze bimeze gutya ayo ugace sika rero ugasanga ari katukana n'umuyaya aho urukwembe ngo rwo hejuru ya parise muri saro ikiringi kimwe ibimeme yasize ku meza ariko yose umwana umwe mu kwaha wundi nawe ari mu gutwi isaro bayononye nawe urushaka kumva ibintu biri
kubaze uwo mwanya ubona ukurahe abana afimaze kugira abana babiri
bariheba none nibo bonye n'abyara yari abagore baguma basa neza abagore baguma bameze neza biyansetse na amashimtonika ari ngaha ntabo nirwa ndabona biriko barehera ibarabara biriko bariha amabarabara biruka kugira barabe ko foro iforoma yogumamo bijya biruza kayere ko musi y'imeza ugasanga umuntu yaramaze gutiforoma Rendi ra huko na bado urazupeje tena bwo muri ngaha ubu kera bana bo barubahuka kera na mwana yashaka kugukina uciki papa ariko ubu niba ngo nivyo bakunda rindira reka bubuze senyuri zongo kazi mugana bwo wikene ya kanotisa ubupeje buzi kwambara kola ya bien ubupeje buzi kwisiga deodorant kamota ugasanga hari yavuga iga isiga pestrine ibintu byose yarabihetse na deodorant no mukwana kure twatuntu ugasanga no kurutame agenda na kwa ruswa rumwe na mvugara fabas urushwaro muyashu azashisha gati ya mabere ngongo nkwarashise gaman iforoma yaratakaye ikiboko cimbuta no ngico ukibira ati none ni wawo nitwagira maria inyame mpa yashu tatini rindi na bado
abafite byinshi abagowe na byinshi abana bararira umukozi akamusaba mahera baka umuzi umwana gacafuze impunzu akazi bakamuhamagara nene ushaka asiru kira wakute
oo ya jena
abu ya sinagaru shite mwoni kwa hante
niyongo wala niyongo kuri niyongo kwa mbo
nashi se ngombega ni ngwara chandesha ngombega na mwenye kamuliki ngombo wole na ye
na akurundi kumalaru shite wala rushite mwo wali na wawo urupa mochange wakarukusigamu wakagen
hehehe miwaza ngonaru shite mwo ni kanje ngewe ngona mwanya wa progre na mwanya wiki na waki ufi
Mbegu mbuka wili kwa niyu kanga Weku wili kagira eforo ijaji mashu kazi ndu kakakamu Akagaba nyinda vasi bukie buki Aki chungira karaba kwa sanezi Arika wano kukawa goli Hanyi mango mbinge sumuka wanja fiste Na mbegu mbulavisi na mbulu wara rukome chani
Uyu rero yari kigingi kuri iki kibazo nyine cy'abagore batifata neza nyuma yaho babonye yuko bamaze kuja mu rugo byose bigiye kugenda neza badakeneye kwifata neza Madame Glorioso none kwifata neza birahambaye cyane kugira ngo urugo rukomere.
Urakoze cyane nariko ndumviriza uwo mukomedia ego kweri avuga nk'umukomedia nyene ariko mu byo yagiye aravuga hari hivy'ukuri umuntu agenda arabona ariko biraza kungora ingene mvuga umugabo jewe kwisanzwe umugabo n'umugore ndabita n'umuntu umwe no gufashanya kuko umugore nyimba ageze muri iri bishye cyo kwibagira ko ari ishugwe ryo mu muryango reka ndabivuga uko umugore ni nk'ishugwe mu muryango kandi ishugwe iyo umuntu wese aribonye aranezerwa aratwenga kandi kuko ari ishugwe abwiza no kumenya ngo iryo shugwe bararivomerera iryo shugwe usamaye na gato riraza kuma urumva mugabo rero kugira ngo uwo mugore yumve ko ari ishugwe barabimwereka ko ari ishugwe mu rugo siryo nico gituma rero ego reka tuvuge ku ruhara rw'umugore ariko n'umugabo abifise mu ruhara kugira ngo umugore agere aho amera nk'uko kigiye yaje kumuvunga niba atari ko arashira mu isukari nivyo turabona abamama bishika bamaze gushika mu rugo ubona umenga ibyo gushaza umenga abona ko bitakiri ibyabo nagira mbabwire ngo ubuzima bwose bw'umugore nubwo kunezereza umugabo wiwe no kuvuga ngo umugore akwiye kumenya ngo mu buzima bwanje kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa 12 kuva muri uwo mwaka kugeza mu mwaka uza ibihe byose Imana intije kubaho jewe umubiri wanje sigwanje uko niko Imana yabigize umubiri wanje n'uwo mugabo wanje Imana yampaye rero uwo mubiri wa umugabo wanje mbwirizwa kuwubaha mbwirizwa kuwusukura mbwirizwa kuwambika neza mbwirizwa kuwa akaruhuko mbwirizwa kuwansetena mu buryo bose bushoboka ariko rero iyo muriko muravuga ibi ndabona ko muriko muvuga umugore wa w'umunyafrika kazi kuko hariya muvuze ngo yavuze kigingi ngo kwambara ibiguturiya ngo kwambara ngo kugira umwanda mu nzu iki n'ibiki ariko ivyo ivyo iyo bishitse nuko umugore bishika akaba yarabonye ko umugabo yamutaye ndagomba ari umugabo nawe afashe uwo mugore kugira agaruke ku murongo akigoro agize umugore umugabo namubwira ati madam uno munsi uraberewe kuko abagabo benshi umuntu abagore barakora ikintu ariko umugabo akaraba akinumira ariko yaba yamenya gushima ati yo kanzu wambaye uno munsi irakubereye iraruta yaguturiye wari wambaye mu ndwi iheze akanamugurira akamugurira akavuga ati ko mbonye utanguye kurondera kwambara neza ingo tugende hari impuzu nabo ingo tugende wicagurire abagore rero kugenda bafashe birashobora gushika kuko ntidufite ingabire zimwe twese birashobora gushika ukaba utazi tuvuge turacyari mu nyambaro utazi amabara meza urashobora kugira bagenzi beza bakagufasha bakaraba ati mama wowe kuri munini urashobora kwambara gutya niyo nda yawe ukayinyegeza kandi hamwe wo kwambara impuzu imeze gutya iyo nda yawe ntayo baza kubona iryo bere numvise kiginya avuga ngo amabere bakayarekura agakoroka hariho mu kirundi babyita amasindiriya hariho amasutiya hariyo amasutiye azi kwegeranya umubiri w'umugore nagira mbwire kiginge nakumbuye n'abameze nkawe umugore iyo amaze kubyara mu rugo akonsa n'ibisanzwe ibere rirakoroka ariko ngira mbwire umumama ko kuryegeranya bishoboka kandi ngira mbwire n'umupapa iryo bere ryakorotse kubera imana yabahezagiye akakubyarira abana rero ko ryakorotse mufashe nawe kuryegeranya urumva rero sha Oriane si igikorwa cy'umugore gusa ni igikorwa cy'umugabo n'umugore hanyuma
twongera twatubwira neza na neza bimwe mu bindi umugabo yokora kugira ngo amufashe hama turagaruka ku mugore kucyo yokora
icyo yomufasha namukunde ijambo ry'Imana ribwira umugabo yahisemwo uwiwe mugore imubwira ngo namukunde kugira yabwiye umugabo umugore ngo ubahe umugabo wawe Imana rero burya ntiyihenze irazi ko kumbure abagabo bibagora cyangwa niba bakunda ntibazi kubigaragaza ntibazi kugaragaza ngo babwire umugore wabo ko abarukira bose ko ari we mwamikazi wa mbere uko ari kose niwe yatoye niyaba yakishimiye mugufi niyaba yashimye uwonzi niyaba yashimye uwubyibuye ntagende hanze ngo asubire gukanira umurazi araba abandi hanze uwo yashimye ari mu nzu abishatse amufashije umugore azoguma ameze neza umugabo rero afishemo uruhara runini cyane umugabo afise uruhara rwo kumenya ngo mbega ko jewe Imana integeka gukunda umugore wanje no mugirira iki ni ukuvuga ngo umugabo akwiye kunezerezwa n'umugore wiwe gusa ibyo batazi kugira banezerezanye baravyigira hamwe bakabyigishanya nakubwiye ngo umugabo ujya mu biri suwiwe n'uw'umugore yemereye ati uri umugore wanje e vice versa umugore nawe akwiye kumenya ati uyu mubiri wanje suwanje n'uw'umugabo suw'abagabo bo hanze oya ndagomba nkubwira ngo hari iyindi shusho mpora mbona umuntu umugore avuye mu nzu akikora ya maruja leve wavuze tukayakubita ko tukambara neza tukabige dusohotse hanyuma twinjira ugacuzikura ugacya ujya mu gikoni urabibona nge nawe mama tumeze nagira ngo nikibure nkibura abandi ba mama nkanje ko impuzu zo mu nzu n'ibyo ushyitse mu nzu birashoboka ko iyo wari wambaye hanze bitoshoboka kwijyana mu gikoni ariko impuzu zo mu nzu nazo ahubwo zikwiye kuba impuzu umugabo akubonamo akabona ko naho cyo bari gitenge gikenyere neza gikenyere neza hanyuma nimba ari kanzu raba ikanzu ikugumiza uri umukenyezi gushyikaho n'umushyitsi ajya udaca wirukanka mu cyumba ngo yo umushyitsi araje umushyitsi wa mbere n'umugabo wawe umushyitsi wa mbere n'umugabo wawe akwiye kukubona umeze neza aha rero ndiko ndavuga Oriane uwanjye ariko arumviriza urumva ni ukugerageza rero umugore akamenya ngo uwanjye umwami wanjye ntegerezwa kwama nigira neza n'imbere y'ugusohoka nkwiye kumubaza ubona mberewe ubona noje hanze ubona ntajya kugukoza isoni uko rero niko bakwiye gufashanya umugabo ntagende mu byiwe ngo ategereza gusanga madame ibintu byose byagiye ku murongo nibyo simbiye umugore ngo nabireke ibyo umugore ashobora byose nabikore kuko harahandi hantu handitse muri Bibiliya umugabo ashima umugore ati nararondeye ndabura nasanze umugo wewe mugore wanje ari wewe undukira bose no kuvuga ngo aramurara inyuma akavuga ati uri gitangaza ariko rero oyani abagabo babimenye ko hariho umushetani abunze hafi yabo kwifuza abagore bo hanze kwifuza utwo dukobwa numvise kigenge avuga
kwa makola
oh ubwo n'ubusambanyi babwinjiye mu mutima wiwe aze yame yibuka ko Imana yamubwiye ngo kunda umugore wawe ni ukuvuga ngo akomeye adakomeye ni ukuvuga ngo yagwaye umubiri ukajegera gatoyi utajegera uwo nyene niwe utegerezwa gukura mufashe
wavuze ikintu wavuze ikintu gihambaye cyane rwose cyerekeye uko kuntu nyine uvuze gufashanya akamubaza ati ubona nsagute ubona mberewe birafasha no mukenyezi kugira ngo asohotse hanze yumve yuko umuntu wa mbere yamushimye ari umugabo wiwe
cyane cyane oya naho uzubigire imbutaraho ubikira ubikangure ubikore kandi umugabo azabona ati arampaye agaciro umugabo azabona ati madamu yangize nimero 1 umugabo azabona nababagabo bapfuha urabizi ko abagabo bapfuha kandi nagirambira abagore abagabo baradupfuhira kuko badukunda sibyo turashobora gufasha abagabo bacu rero kudapfuha mu kumwereka ko ibyo uri kurakora byose wewe wese uruwiwe mugabo utegereza kujya hanze ubuzima bugutegeka kujya hanze kandi niwahura n'abandi ugahura n'abandi bagabo ntuza gucujinyika uraza kubatwengera uraza kubaramutsa kuko wamubwiye rero ntaza gupfuha agira ati naha batwengeye c'est juste le sourire ça s'arrête là nta kindi kizakubandanya
ego kiyago kiraryoshe cyane nushikomira nkaguma ndakuganiriza ariko ikiganiro gihijambo abanywanyi nabo nyine bira diswe
rya Amerika ariko ngira nkubwire ngo Imana niba tayishira imbere ibyo byose mvuga si sukudodora cyangwa se gukubita agatoki ngo biraje bisaba sacrifice
no kwitanga
uno kwitanga kuko wa mugabere gasimara yika niko ndavuga arashobora kuza akaba ari umugabo kumbura gukarira sibyo kumbure akigera ashima ibyo umukoreye sibyo kumbure n'uburyo financièrement mudapartage atakwemerera ko mupartage sibyo kumbure kumbure ukabona ati akunda ari wacu ntankunda ntankundira nabi wa n'ibintu byinshi byo dekuraje umugore byo cintege umugore ariko umugore avuga ati nasezeranye kumukunda uko ari kose nasezeranye kumwereka ko jewe ibyo arimo atari byo bingabanya urukundo ndamufitiye
yego murakoze cyane rwose reka rero duhe akaryo n'abanywanyi biradijwe rya Amerika barindiriye ku murongo n'amatsiko menshi cyane nabo nyine babazi ibibazo bashyikiriza ibyiyumviro duhere ku witwa Ozias urahora komeye
yego ndaho
amahoro neza ndashimye cyane kumva umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa mbere Toronto ari umukenyezi duzi ijwi ushikiriza ikibazo n'icyumviro
yego sa
turakumva duga ku ijambo ubaze ikibazo canke ushikiriza icyumviro agize amasoni harabanye ndumva umenga muri kumwe n'abandi bantu kumbure bobo barafise ikibazo cyangwa bashaka kubaza iki bashaka gushikiriza icyumviro Odias wi ikibazo cyangwa icyumviro
ya mukore kasa ndumva ikintu ari cyo cyose ahubwo rakomera ari nyine kuri uko ndinga tukata nyine cyangwa cyangwa akaba ngire je nyigishe bose cyangwa ko ndumva dirakeneye cyane n'atabitanu nyine aho yeye kare ndamuhera nagiye cyabivuze ko turi kumwe
ego
ntaza
umwiriwe neza
ndabumva
turifuza cyane kumva ikibazo cyangwa icyumviro cyawe muri kino kiganiro madame Glorieuse ari iteguye kubishura
muri icyo kiganiro cy'abakenyezi
Nini nashaka nyene imbaze ishaka kumenya uruhara runini nya kumukenyezi umukenyezi wawe wese yoba afise.
Uruhara afise mu rugo rwiwe canke usubiramo ikibazo neza.
Uruhara rw'umukenyezi mu rugo.
Hari ikindi kibazo ufise canke nico nyene? Hari ikindi
kibazo ufise? Nashaka kubaza.
Reka tubandanye ku murongo duha akaryo n'abandi twakire na Gabi. Gabi uraho urakomeye?
Na mahoro.
Duga ku ijambo Gabi, ikibazo cyangwa icyumviye?
Njye nagomba nanjye icyumviro. Ndi ko ndumviriza ibyo Kigeli yaje kuvuga. Yuko rimwe na rimwe hari igihe usanga umugore ariwe atuma umugabo ajya mu ngeso mbi. Kuko hari igihe usanga umugore yifata uko yumva yishakiye, wumva umugabo abagabo nabo uko dukozwe ukama dushaka ibintu bishasha. Arumva rero nkamwe rero wumva utari umugabo wihangana rimwe na rimwe bicaye bumugesera. Aha ndi kumwe n'umupfasoni wa mbere, reka ndamubahe.
Ni byiza cyane, urakoze cyane. Ego, yitwa nde? Yitwa nde mupfasoni? Alice, kaze mu kiganiro, shikiriza ikibazo nawe cyangwa icyumviye.
Hello.
Alice, turakumva, tuga ku ijambo.
Mwiriwe
neza.
Ndavumva. Nese kaze kurumviriza icyo kiganiro kigingi ahita aravuga.
Oya, va ikiganiro no musitsi uko turagerageza kuraba impanuro. Ariko twacishijemo tumwe mutwo kigingi aho ravuga muri comedy ziwe kubijanye no kuntu abakenyezi bifata, ariko
bazi. Rimwe na rimwe nabo bagabo bafiye kwivugiramo uruhara kubera. Hari umugabo atakugenda nta kwitera, nta gusigira n'amafaranga. Nta guhebura kimwe cyose kiba gikeneye mu rugo. Nene nkuru umugore nawe tubikora ibidukate atakifite kubona.
Urakoze cyane gose Alice ku kibazo n'icyumviro cyawe. Reka duha akaryo Madame Glorieuse abishire kumbure yatange n'impanuro. Madame Glorieuse, twumvise ko aba babatumire babiri twaronse bari kumwe n'abakenyezi babo. Wa mbere Osios Madame we yabagize ati uruhara rw'umukenyezi ni uruhe? Kumbure ikibazo rusange, ariko ngira ngo ashobora kuba yari afite ikindi kiri inyuma yacu. Ariko n'abanye tuvuganye Gabi na Alice, umugabo abagije ati abagabo ingeso mbi zabo zishobora kuva ku kuntu uwo mukenyezi yifashe, kuko ati abagabo si abamarayika nk'uko bari babivuze.
Ego, nagira mbwire urya mu mama wa mbere ko nimba yubatse yabwizwa kuba azi icyo yagiye gukora mu rugo. Ariko reka tumwibutse ko uwo mugabo wiwe harageze igihe avuga ati reka mve mu bunyakamwendo ndire umugore wo kubana nawe. Ubwa mbere ho yaraje kumumara irungu, si byo? Nibaza ko rero ari umugore azi ingene bamara irungu umufasha wiwe, umugabo wiwe. Hanyuma uruhara rw'umugore mu rugo ni uruhara runini cyane. Ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Umuhusha atunga ahusha umugore ni ukuvuga ngo iyo umugabo agira ubuntu akaronka umugore mwiza, umugore iyo ndiko ndavuga mwiza, si ndiko ndavuga isura, ndiko ndavuga ingeso. Umugore azi ikimujyanye kubaka, umugore ahagaririye umuryango wiwe. By'ukuri duhora tubona yuko n'umugabo aba umugabo, aho umugabo w'umushinga ntashye. Uwo mugore wa mbere nagenda mubwire nti uruhara rwawe ufise ni uko uwo mushinga ntawe wawe wo muduza uwo muduza ukamwereka ko ari umushinga ntahe ukamwereka ko ari umushinga ntahe mu kumwubaha kwija mu gimana ritubwira kuko niyo wamuha ikibanza ciwe no hanze bazobibona no mu muryango avamwo bazobona ati wa mugore yaradu hari hivyo yakoze umugabo umuhungu wacu arahinduka sibyo rero afise uruhara ni ukuvuga n'ubuzima rero bwa misi yose umugore abwiza kumenya ati umugabo wanje nkwiye kumuhe mubiri umufasha muri byose dukwiye kujya inama urugo rwacu nyine dukwiye kugubaka dukwiye kujya inama mu byo turi ko turarondera umuryango wacu dukwiye kujya inama ku ndero tuzoha abana bacu abana hari igihe bakwanyira ariko abavyeyi baraje inama burya bakavuga bati reka abana bacu tushaka ko bufata umurongo bakabiganira urumva umugore rero mu gihe yubashe umugabo araheza kumvizije umugabo ariko aramubwira kandi umugore rero uruhara rwiwe bimwe navuga bikuduza umugabo arashobora kwihenda akakubwira ibitari byo turaza abagabo na bibiliya iravuga ko hari abagabo ibiranda muke muri bibiliya hari umugabo bavuga yitwa Nabali yari umugabo ngo w'igipfu cyane ariko ngo akaba afite umugore w'ubwenge kubera rero yari afite umugore w'ubwenge yari yaratahuye uruhara rwo mu muryango uwo ntacononekeye mu muryango umugore rero uharaguye ni ukureba ko atacyo kononekara mu muryango naho umugabo yoba kumure hari ibintu adashoboye n'akari yaje kumubera umufasha rero nibaza ko uwo mugore yanyumvise ntiyaje kuba umuboyi umugore ntiyaje kuba umuboyi mu rugo umugore ntiyaje kuba umuyaya ariko yaje kuba umufasha w'umugabo yaje kugira abafashanyi byose sinzi ko nabanda mwishuye
ego ndakeka ko bikoze hama tubandanye kuri Gabi we avuga ati izo
ngizo numvise ko yavuga ati abagore inyifato y'abagore irashobora gutuma umugabo arenga ibigo ndavyemeye ko ari byo ko bishoboka umugore asamaye umugore asamaye ntamenye ubutunzi Imana yamuhaye ntamenye ko urya nyene yiyemereye atankoni bamushize ko kuko hari igihe usanga habakwicuza mu nyuma nico gituma mbwira abagore kumbura uzojya n'ikindi kiganiro ku bakobwa n'ukumenya iyo ego wavuze ukamenya aho ikuye kuko gusubira ngo narihenze umvuze ngo narihenze ngo ndabivuyemo uba ubuzima bwawe bubwishe ntaho uza gusubira kuyo uba washishe ibintu utazoyora rero ngomba mbwire abagore nkanje ko uwo wemeye ko akubera umugabo wewe kwerekeye byose ukwiye kuraba ati mbega umutima w'umugabo wanje nowuzigama gute mbega umunezero w'umugabo wanje nowumwereka gute ariko oriya hariho n'abagabo usanga bigwariye ako kagwara nubwo umugore yogira gute ugasanga hariho abarenga ibigo nage mbega yitwa Ndoma ni Gabi ariko aranyumviriza ego ngo twebwe abagabo ngo murazi ingene ngo tumeze none nta mana iriho yikubafasha kwigumya none twovuga ngo abagabo bacitse nk'ibikoko bumva umubiri wabyukanye bagaca birukanka kurondera oya abantu baratandukanye n'ibikoko abantu abagabo bakwiye kwifata bakabumbwa n'uwabo mugore kuko naho bagenda hanze ntibaza kugenda ku gikoko ntibaza kugenda ku wundi mugore atandukanye ego nimba yagiye kuri nishobora dukobwa ngo twambaye amakola ahubwo ntibakwiye kujya konona abakobwa b'abandi kuko abakobwa ahubwo bakwiye kububaha kugira nabo bazogire kazoza kabo si byo rero mboneyeho akaryo vema kukubwira abagabo batarubaha imana bamenye ko ari ukwicisha agaciro kuba wogena ngo ugiye kuryamana n'agakobwa umukobwa akumbura angana n'uwo wabyaye naho iyo ari muto uburiko urica une nation uburi kurica igihugu uburi kuricisha agaciro uburi kuricisha ubugabo bwawe niyo bakuba ni ukubigira winyegeza ni ukubigira ubundabunda ariko bagufashe urabizi ko bavuga ati urimbwa uratumara amaje nta mugabo urimo rero nagomba mbwira abagabo ni ukuri mpatiye kuri icyo gicapo yavuze ngo ngurazifwe rw'abagabo. Oya, umugabo Imana yaremye yaramuhaye n'ububasha bwo kugira ngo aganze umubiri wiwe aze kunezeranwa n'umugore wiwe gusa.
Ego, reka duha karyo, ni benshi bifuza kukubaza ibibazo no gushikiriza ibyiyumviro, tugerageze kubaha karyo nabo turuhe tubandanye kuri Blaise. Blaise, uraho urakomeye.
Turashimye Imana.
Bihe ga Blaise.
Mbo ndi Bujumbura, mugandi muri Bujumbura ira.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, ikiganiro cyanjye cyane naje. Mugana ari cyo nibarisa madame Gloriose. Yego, yavuze ati urashobora umugore majano arashobora kwambara hanyuma arakakubaza ati Siri urabona mbere uyu munsi ubona twosokana tutajyana. Yego, none muri icyo gihe ubonye atabere ukamubwira ati ntubere uriyumvira ko yovyakira gute? Amanisaruka no kuri ibi bijyanye n'amakomedi ya Kigini kubera nanjye kenshi ndakunda kuyakurikirana cyane. Iyo umumama umadame wawe ubonye yambaye suke amabere yamaze kugwa akagenda arekera cyambukiyeho ugaca wiyumvira kugenda kurondera abandi bakobwa bagifite amabere ahagaze. Kubera iki wiyumvira kugenda kurondera abandi bakobwa bafite amabere ahagaze kandi nawe madame wawe igihe wamuzana yari afite ayahagaze? Ibyo byose yarabyitwararika akiri inkumi. Kubera iki nawe utabikorera madame wawe ngo amabere ntaguma ahagaze kugira aboneke neza nk'uko wifuza abo bantu? Yene yumvira yuko icyo kintu abapapa benshi bakiyumvira ko bakigaruka hama ntibagitse n'abamama n'abadame babo. Yego, nicyo cyifuzo cye nashaka gushyikiriza.
Urakoze cyane.
Madame Gloriose, icyo kibazo cya mbere na mubakiye.
Urakoze cyane Blaise. Reka mbere ko twakira undi mu nywanyi tubanze duha akaryo Madame Gloriose akwishure.
Mbanje gushimira uwo mushinga ntahe, urumva ko ari umushinga ntahe afise ikimugera muri we. Ndaza kubivuga ko hama, ariko reka mbanze ngerageze gutanga ibyiyumviro byo kuri iyo icyo kiyago kigomba kuba hagati y'umugabo n'umugore. Njewe ndibaza ko nimba ari umugore yatahuye ko abwiza kuba umunezero w'umugabo, nuko yaramaze kubitahura, nuko n'Imana imuha ubu inkomezi zo kuba yokumvira umugabo wiwe. Rero nashaka ndamubwira ko bivanye n'ukugene ubusabane buri hagati yawe n'umugore wawe, musanzwe muri abantu muganira, nawe nimba ushobora kwambara ipantaro akakubwira ati nshuti yanjye sinzi ingene mwitana, nimba umwica izina ryiwe, nimba umwica Jiri, uko ushaka kose, igikuru ni uko abona ko umutima wawe umukunda. Nimba uwo mubwira ati iyo pantaro ndabona umenga hari imashini ntikimeze neza cyane yacuye, reka uyihindure ukabimwemerera, nawe nibaza ko atokwankira. Habwirizwa kuba guheberanira, nivyo abagore kumbure ibintu byo gushaza kumbure biracatu jana kumbura umugore yashavuga ati kwirisha mbuje kwambara impuzu kandi jenzi kw'imbere. Ariko nagira nta ngebure abagore nababwiye mubayeho kugira munezereze abo bagabo banyu hanze naho bona bakabashima, naho mwo hariho abagabo bishigenze kweri, hariho umugabo muhura hanze ukabona ko atanguye kukuraba ayandi maso, ariko ubwiza kumenya mutima tisi jewe sindi uw'abagabo mu ibarabara, ndi umugore w'umushinga ntahe wanjye, namusize ku kazi, namusize mu rugo, bikaba biri mu mutima, ikaba ari nka kashe iri muri wewe. Rero nibaza ngo mumaze kugira iyo migenderanire akubwira ati sheri iyo mpuzu bemera kubera, ariko n'ubumenga wukwambara nirya umugore kubw'urukundo kubwo kubaha umugabo, namuhanura namwinginga kugira ngo abiko nanjye byaranshikiye nambaye impuzu arambwira kandi ayikunda mugabo nibuka ko je nasezeranye kumwubahiriza mugabo ntiyongera ngo nambare ibyatsi kandi impuzu ziri usimbuze ngo muce mu ngo muce kumbure hariho umugabo yogira ati ya mpuzu niyo yambara hanze araza kubiyigo baramuntwara ariko nukurema ubwizigiranire hagati yabo nuko no mwishura hanyuma ndagomba kumushimira vena nagomba kumushimira ingene ariko arakebura abagabo bene wabo akandi nagira nongere ko mbega papa uwo mugabo ariko aranyumviriza wese ayo mabere y'umugore wawe ko wamureheje agihagaze hanyuma yagwishijwe nande yagwishijwe n'iki suko yakubyariye abana suko yakongereje abana niba ushaka abahebibero gusaba imibere imana yamuhaye rero byaraguye ahubwo erega n'umugabo burya hariho ibyononekara nuko bitaboneka nuko ata amabere agira ariko nawe burya umubiri we urakura umubiri we urakura hariho izo yashobora kera atagishobora uyu munsi umugore akwiye kumwubaha akamwubaha akavuga ati turiko turakura hariho izo kumbure yaguteruza atagishobora guterura nawe kumbure kera mukiri bato yaragushinyije akaguterura ntabwo gishobora ubu kubera ntabwo uva kigira urumva rero ntibaraba amabere gusa ariko bamenye ngo n'umubiri wabaye gutya kubera iki ahubwo amukunde kurusha avuga ati umugore wanjye yaranyitangiye arampa umubiri wiwe umubiri w'abana bacu barawonona ariko umugore wanjye aguma anezererewe hama mugurire izo soke hama mugurire nimba arizo mpuzu zegeranye umubiri hanyuma naho yozikura bari kumwe ntavuge ngo oho oya il est responsable
ninakuwa ni seria avuza ati turakeneye amafaranga n'uburyo bwo kugira ngo duse
ibyo rero ni imwe navuga nti kugira ngo umugore amere neza nkuko kikingiye ko arabiteburamo navuze mu ntango ni babiri sumwe ni bose bashitse umwe
reka tubandanye twakire na Pierre kaze neza. Allo Pierre.
Amahoro.
Urahura komeye.
Yego na mahoro.
Ndoga kwijamo.
Yego mena shaka kubanza gushimira umfasoni. Bujya aro matata yarigeze kuririmba ngo kera nkiri inkumi ngiro nka kanya kagasokoza. Ariko no nagomba kuvuga yuko ibi biza guhera ahubwo muri za finansaye ugasanga abantu bagiye gukunda abantu selon les beautés physiques. Ariko bakwiye kumenya yuko ukunda uhambere ugakunda umuntu ari uko wamukunze indana pano kazi kuko ofiri bamezire ariko muzamuramara iminsi umubiri w'umuntu urahinduka rero abagabo bakwiye kutabamenya yuko kamene poto baramenya ko umuntu arahinduka ivanye n'imyaka nawe nashobora kuzogira iminkanyari mu maso amaze gusaza niba ataza gukoresha ngo nuko yafite amafaranga ngo iki n'iki ngo agiye kuraba duto duto yego mugabo ariko nacangaruka no ku badame n'iki nabone bakagerageza kanini bakaza bayifate neza kugira ngo bagume bagira babasediza tube babona udukobwa turi mu myaka twose turadukira ubwenge gusumba
tumwe tw'amakola
urakoze cyane turafite maniyeri dukoresha kugira ngo dusedize abantu abagabo ikiba kisiga na derokwa
birumvikana cyane urakoze cyane
ariko umugabo nawe azi icyo yazaniye umugore wiwe amenye ko igihe yamuzana asuko uwo munsi asa
urakoze cyane
acamenya yuko rero ategeza kumwubaha uko ari kuko akimuresha nimba yaraza ubwenge ntiyibaza ko azoguma asuko yamureheje asa
urakoze cyane ku mpanuro zawe Pierre turagushimiye cyane eka tubandanye twakire Steve uratwumva
yego ndabumva
urahura komeye ikibazo cyangwa icyumviye
yego ndakomeye nashaka bwa kwanza ndabashimire cyane hama cyane cyane nagomba gutanga cyane cyane impanuro ku bagabo hariho abagabo tumenyereye kenshi iyo bamaze kubona mudamu atangiye gukura ariko arasaza baca batangura kugira ibintu byo kwikirana abakobwa babo bakiri bato impanuro nobaha neza na neza mu bisanzwe
agomba yuko nujya mugore wiwe yosa nk'abajye bakurikira cyane cyane tuzi ko ibona kuri bajye baruguru usaba barakurikira nawe mu gisagara abonye ikintu bambaye ikintu bisize nabwira nti akere yuko asanguje yabonye nabigure abishyirye mugore wiwe nawe yisige yambare arabifu agatagata nk'abandi.
Urakoze cyane Steve, turagushimiye. Tubandanye kandi turarika abakenyezi, abakobwa bigeme cyane cyane nabo nyene baduhamagare bashikirize ibibazo byabo n'ibyumviro, twabishima cyane. Madame Glorieuse, kuri iki cyumviro cya Pierre n'impanuro za Pierre na Steve, cyo wakongera ko?
Kuri uwo ahejeje yari kwarahanura abagabo bagenzi biwe, kandi nibaza ko icyo cyumviro twari twagishikirije twavuze ngo umugore wawe ni ishugwe ryawe rero ntiwogira amafaranga cyangwa uburyo ngo wiyumvire, reka mvuge reality zahari iwacu, ngo wiyumvire ngo agacupa kanje na koko ku mugoroba ndagakurahe, ko nabaguriye ubugari, nabaguriye biharage, nabaguriye imboga, ibyo birakwiye. Urumva hari ikindi waretse gukora, kandi novuga nti ni nayo moteri y'urugo, kuko ibyo ni ibyo baza kurya, ariko wewe ukeneye gusanga ishugwe ryawe rimeze neza aho uza gutaha, ukeneye kuhasanga hameze neza. Icyambere ushaka kusanga kimeze neza ni umugore wawe. Umugore wawe rero ni wewe ubwiza kuraba nimba hari uburyo afise bwo kugira ngo agume asa neza, agume yambaye neza mu ntebe ni wamusanga yicaye muri ya sano yawe, uze kubona ati iri ni ishugwe Imana yanshiriyeho, ni ishugwe Imana yanyihere, ni kado Imana yampaye, sibyo? Mu gitanda ukavuga ati mu gitanda ngiye nsanga hameze neza, nsanga hasukuye, nsanga ibintu biri ku rutonde, kuko naraguze akabati kuko madamu yobikamo ibintu. Ntiwovuga ngo ibintu byarononekeye na kuko atakiri kurakora nawe, muhubwo buryo mufashe, kandi umufashe umubwira ati ibi erega byose ni ugufashanya, byose ni ugufashanya. Ushobora kuba wazanye umugore kumbure azi guteka neza mugabo atazi gupanga ibintu, mufashe rero umubwire ingene wapanga ibintu. Ushobora kuba wazanye umugore atazi ingene yo kwifata nk'imbere y'abantu, atazi impuzu we ukunda, ibyo byose rero ni ugufashanya. Urumva rero
naguciriyemo madamu, hari ikintu gihambaye uvuze gikomeye cyane, ikumbure muri Afurika ushobora kutabona kenshi, ubandanye uvuze ati gufashanya. Hari ukuntu kumbure abagabo bashobora kuba bibaza yuko iyo baronse umugore mu rugo aba ari umugore akwije byose, azi byose, akwiye kumenya byose, rero ugasanga iyo babonye atakoze icyo kintu ugasanga kumbura mukishije mu gice canke bamwiyumviriye nabi, ariko ati gufashanya nibyo bikwiye gukogwa kugira ngo uwo mukenyezi cyatarazi akimenye, kandi bikaba byiza cigishijwe n'umugabo wiwe. Ariko ndakeka hari uko kuntu kuko abagabo batari bake bashobora kwiyumvira ati umugore naronse ategeza kuba azi kumesa, ategeza kuba azi guteka, ategeza kuba umugore mwiza muri mu bintu byose. Icyo nicyo bakimwe mu bibazo usanga.
Yego cyane Oriane, urumva turakwiye gufasha abasokuru bacu, ababyeyi bacu, bene wacu bari muri Afurika, kuko ni iwacu, turakwiye kubafasha bakava muri bimwe bya kera. Umuhungu yumva ashaka kurongora avuga ati ngira ngende, akabona umenga ahubwo kubera ngo yamukoye, basigaye babyitana amashimwe mugabo n'inkwana kubera ngo namukoye, ngo agaca yihenda rero ngo azanye umukozi wiwe, azanye umunyezamu wiwe, ni ukuvuga kumusangira inzu ko wewe ashobora kugenda gutembera akajya gutaha aryama kubera hariho umunyezamu yahashize. Oya, n'umufasha ni umuntu agukeneye, akeneye kunezerwa muri kumwe, akeneye ko musangira byose, akeneye ko nimba wotembera. Ego sinavuga ngo umugabo n'umugore ngo batembere kuri ritme imwe, sibyo ndiko ndavuga, ariko umugabo akamenya ati nta munyezamu ariko arandabira rwa rugo rwanje, tamuyezamu ndafise umukunzi hanyuma kandi abagabo bafise ikintu gishapo bafise icumu umukozi umugore umengana umukozi n'impuzu birato ibintu byose agatereraho kuko avuga ati madame arahari araza kubikora sibyo cyanke impuzu ntamenye ati mbega ndafise impuzu zimeshe mbega ndafise ibi madame byose arabibona niwe mutima wa byose no guteka no siniko ndagumbura abamama abamama hamwe umumama w'ukuri aratunganya ibintu byose neza ibyo ashoboye sibyo akanamenya kubwira umugabo wiwe ati urantunga nari nashatse kugupangira ibi ariko umwanya wamperanye ari umugabo azi ubwenge acamenya nawe icyo akwiye gukora sibyo rero byose umugabo akamenya ati sinazanye n'umupondeza aza kumbyarira abana urabizi ko hari igihe kinashika abana ntibace baboneka muri afurika bakunze guca bavuga ngo nazanye umugore atabyara nazanye umugore w'ingumba ibyo byose ni ibintu bikwiye guhanagurika mu bagabo bakamenya ati uyu muntu ngiye njyanye agashimye ko guha ababyeyi b'iyo bamureze bampaye ubutunzi bukomeye bampaye umufasha bampaye uwo tuzomarana irungu bampaye uwo nzokumbura nagiye ku kazi bampaye uwo tuzoryoherwa tubonye umwana Imana iduhanye urumva igicapo nticyahinduka kandi ibyo nakubwiye Oriane atamana bashizemo umugabo aguma ari nk'igikoko umugore nawe akaguma n'akanyamaswa hakamara ukuryana hakamara ugutukana ariko iyo hari Imana mu muryango
ikintu gihambaye
urugo rurakomera
ego reka twakire n'uwitwa Emile Emile urakomeye
ndakomeye Oriane
duga ku ijambo
ko nagira namusumutse ndamwe namunezerwa cyane ni mishari karasanga ku bibazo
mwaramushemura
kuri n'intererano n'uburyo kenshi mu rugo rurimo abantu babiri bashakanye bakafata imirimo yo kubana ubuzima bwabo bwose haba harimo cyane cyane ikintu cyo gusamara iyo bishyitse bakaba kumvikana kuko ku ruhande rwose ndashobora kubyemeza umugore ashobora kubwira umugabo ati yewe niba ngira umuyaya nanjye nzo kubwira umubonye niba ngira umwamikazi nanjye nzo kubwira umwami urumva muri icyo gihe bose bashobora kubwira bafatanya neza urugo rwabo rutererwa imbere ama rero nkamwibariza akabado ndabona n'umwanya bagiye mbega nka kuntu baba harabayemo gusamara kutabwitanya ukuri kutayaga neza mu gihe batari bwubakane imbere y'uko bashinga urugo rwabo kanyaka uwo wamutumira murakoze
murakoze cyane Emile reka twakire undi mu umunywanyi ndabwiye ko bavuye ku murongo tubakanye kuko karatubijana ariko reka duha akagiye madame Glorieuse akwishura
abajije ngo kimbega
abajije ati nanjye n'umvumengo nacibagiye
ambaye ko no haba niwe avugana neza jewe mu rugo rwanjye
oya no sinibaza ko yabajije mwebwe personnel ku buzima bwanyu ariko yavuze yuko bega bigenze gute
ariko ndunimba numvise nabi cyane numvise neza nibaza ko ndi yabayumvirije ikiganiro ijya preliminaire watanguye gushiramwo navuze ko Imana yampinduye sibyo kandi nibaza ko abakenyezi twese turakeneye guhindurwa n'Imana kuko ugishika mu rugo ntuburamenye ibintu ngene bigenda navuze umugabo uko ameze kose iyo gutukayo kwimizurya yo gukubita yogira iki wewe uri umugore umenye uruhara rwawe ibintu byose urashobora kubishyira ku murongo sibyo
naho baba barahendanye yavuze ko
naho baba barahendanye jewe urumva abantu bazohava banyanka bazovuga ati none divorce n'umuntu yaguhenze ukamufata ko yaguhenze nibyo urashavuye ufashe ingingo yuko muvana none nimwavana ibikurikira ni ibihe uzocurongora uzocurongorwa uzocurongora marayika uzocurongorwa na marayika urumva jewe naba mvuga nti nibareke Imana ize bayishyire hejuru bafate umwanya wo kubabara bafate umwanya wo gukomereka ariko bafate n'umwanya wo kwemera gukira
hanyuma ubuzima bubandanye rero birashika abubatsi bakishana nabi ndiko ndishura mu papa birashika mukavugana nabi ariko igikuru no kuvayo suguherayo no kwisuzuma kavuga ati navuze ibyo ntabwizwa kuvuga nabaye mu kibanda ntabwizwa kubamwe urakoze
amasegonda make dusigaranye guha impanuro cyane cyane abigeme abakenyezi twahaya kanya ko kugira ngo bamenye bumve impanuro zawe z'ukuntu bwo kwifata kugira ngo zabo zikomere abagabo babo babandanye babakunda babandanye bababona nka ya mashugwe wavuze abo bagabo bashimye.
Oriane nagomba mbwire umukobwa n'umukenyezi ariko aranyumviriza twebwe Imana yaturemye de façon spéciale umubiri wacu n'umubiri w'umugabo iyo mubiraze biratandukanye Imana yaratwitondeye mu kuturema rero nta ndasubiyemo ngo twebwe turi ngo tube abafasha beza babagabo tuzuba twahisemo kubana nabo igikuru rero ntumiye umukobwa n'umumama n'ukumenya icyo yangajemo kandi akamenya ngo birashoboka Imana yaragushizemo ibigumba gumba byose yaragushizemo ibikenewe byose kugira ngo umugabo wawe naho yo bari ntambwe naho yo bari ameze nk'ingurube naho urashobora kumuhindura bivanye n'uko watahuriye igikorwa cyawe mu rugo murakoze
urakoze cyane gose madame Glorieuse Kagayo aho uri muri Canada utanga impanuro cyane cyane ku barundi abanyarwanda bakumva aho bari hose turagushimiye cyane gose kufata kano kanya turazi ufise ibikorwa byinshi ndashimiye cyane nabahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyumviro muri studio indwi Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya kinyo kiganiro n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umunsi mwiza na weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.